yakuye i Nairobi ambasaderi wayo muri Kenya. Ni nyuma yaho kuwa gatanu w'icyumweru gishize uwahoze ari umukuru wa komisiyo y'igihugu y'amatora yo muri Congo Corneille Nanga atangarije i Nairobi ivuka ry'ihuriro rishyashya ryitwa Alliance Fleuve Congo rirwanya President Felix Tshisekedi. Ni inkuru ya Eloge Wirika neza uri Nairobi.
Perezida William Ruto wa Kenya yatangaje ku munsi wa mungu ko igihugu ciwe ari igihugu cemera ubwigenge na demokarasi, ari naco gituma adashobora kwemera igisabo c'abategetsi ba Republika ya Demokarasi ya Congo. Bamusavye ko inzego z'igihugu ciwe zota muri yompi abatavuga rumwe n'ubutegetsi baherutse gutangariza ku murwa mukuru wa Kenya i Nairobi ivuka ry'una n'irushasha rurwanya leta ya Congo rugizwe n'imirwi irwana n'abanyepolitike. Aha Perezida Ruto yari mu kiganiro na bimwe mu binyamakuru bikomeye byo mu gihugu hagati muri Kenya.
Jana majuzi kulikuwa na mkutano
ejo bundi harabaye inama i Nairobi yabavuka igihugu ba Congo mu nyuma basohora itangazo. Abategetsi ba Congo baridoze bavuga ko Kenya itari ikwiye kwemera kuri iryo tangazo risohoka. Aho duhagaze nka Kenya ni uko turi igihugu cemera demokarasi, kandi murabizi nk'amenyeshamakuru nta muntu n'umwe abanza kubaza leta imbere yo gutanga inkuru iyo ariyo yose. Rero barasomye iryo tangazo hano. Congo yifuza kumenya ko turi bubahagarike. Murabizi Kenya yubaha demokarasi, nta muntu twohagarika ngo nuko yasohoye itangazo. Dufata inkozi z'ikibi gusa. Ibyo yabishikirije nyuma yaho ku munsi wa gatandatu igihugu cya Congo gitahukanye abagiserukira muri Kenya hamwe no muri Tanzania ku cicaro cya Yase. Patrick Muyaya umuvugizi wa leta ya Congo ku wa gatanu mu ijoro yari yavuze ko ibyatangarijwe Nairobi bitazijana. Ari mu kiganiro n'itangazamakuru Kinshasa.
Vous ne pouvez pas penser créer un mouvement politico-militaire. Militaire signifie encore tuer des Congolais. Est-ce que les Congolais ne sont pas déjà assez morts?
Nous sommes là pour la hihuriro rya politique n'abagwanyi kuko abagwanyi bisigura kwica abakongomani. Mbega ntibapfuye bihagije. Ibyabaye bizogira ingaruka kuko Kenya itegerezwa kudusigurira neza. Ni gute igihugu dukorana dufashanya mugerageza kugarukana mahoro mu buseruko gishobora kwakira ibikorwa by'umugumuko. Nankeka ko azoba ingaruka mu migenderanire ari ko icyo muwamenya nuko Kenya ibwirizwa kwisigura. Zimwe muri izo ngaruka kandi ambasaderi wa Kenya yahamagawe mu mpera z'indwi kuja kwisigura mu bushikanganji bw'intwaro yo hagati muri Congo kubera ubutwara bw'imigenderanire atari hafi nk'uko leta ya Congo yabyemeje. Mugabo Perezida Ruto asanga abategetsi ba Congo bashingwa n'ubusa, abivuga yitanze kwa karorero.
How many people issue statements in Kenya against me? Every day people are issuing statements representing that is what the democracy is all about. In any case, Kenya here
n'abantu bangahe basohora amatangazo anyerekeye muri Kenya buri munsi. Niko demokarasi yubatse, kandi murabizi Kenya ifite ibinyamakuru bikomeye byo ku isi. Nicyo rero abantu baza kurondera ni uburenganzira bwabo gutuma ko ambasaderi wabo kubera itangazo ryasohowe. Ariko jewe sinopfa gufata umuntu ngo nuko gusa yasohoye itangazo. Uko siko Kenya imeze, ibyo si demokarasi, iyo si Kenya mwese muzi. Ewe turatandukanye, ibihugu byubahiriza demokarasi mu buryo butandukanye. Corneille Nanga kuwa gatanu yishuye ijwi rya Amerika icatumye we nawe bafatikanije bashyiraho iryo huriro.
La République démocratique du Congo est une démocratie. Et en 2018, nous avons bénéficié de la toute première alternance.
Republika ya Demokarasi ya Congo ni igihugu cyemera demokarasi, kandi mu 2018 twaragize amahirwe ya mbere yo kubisikanya ku butegetsi. Ariko ikibabaje ni uko tubona warakwiye gukomeza uwo muco yadusubije inyuma imyaka 60. Ikibazo ni washaka gukora kudeta. Turahari Alliance Fleuve Congo kugira twanke ku igihugu cibira mu idamba. Ariko hategurwa amatora mu bubeshi gusa. Ibitegereza byandikishije sivyo, nta amatora azoba. Imihari nyeshamba ihari n'ubugombe bwa Tshisekedi ubwiwe. Yasinye amasezerano n'imirwi myinshi harimo na M23 n'umuntu atubaha ibyo yemeye. Yananiwe ku mpande zose. Izo byatumye inzego z'igihugu zisa n'iziroye mu ikonji, ahubwo rimwe na rimwe umengo nta nizibaho. Ibyo rero bigatuma haba ubuhojojo bw'imihari irwanya ubutegetsi.
Son échec a fait que non il y ait faillite de l'état, faiblesse de l'état, sinon absence de l'état. Et c'est ce qui génère les groupes armés.
Ikibanza yavugiyemo ni nacyo Perezida Tshisekedi na Vital Kamerhe bari bahuriyemo bungurunani mu 2018. Icyo gihe Perezida wa Congo yahaye ikiganiro ijwi rya Amerika avuga ku ngorane zo mu buseruko bw'icyo gihugu.
Il faut d'abord se baser sur les populations locales, les collectivités locales.
ubwambere na mbere nuguca ku bantu bahaba amoka hatuye nukuraba abatware tukavugana tukabashira hamwe nabo bakegeranya amoko yabo ikindi naco nuhugarukana ububasha bwa leta mu duce twose twigihugu uyu munsi inzego z'umutekano za Kongo ziri mu batera umutekano muke muri ako karere dutegerezwa rero kubahemba neza kubafata neza kugira ngo bakorere abanyagihugu uko bikwiye tuzoja kuvugana kandi n'ibihugu bibanyi kuko tuzohora turaba banyi ubuzima bwacu bwose twebwe tuzorengana ariko amareta yacu azamaho kandi hategerezwa kuba guhuza ibihugu vy'akarere kugira ngo tuvuge ibindi bintu bijanye n'urucuruzwa iterambere aho kwama tuvuga akajagari n'amacako bidafatiye kumoko
muraho gace ka Kongo n'ubu hacavuga ubwicanyi mbere n'abajejwe umutekano bicwa n'abasivile barahari eroje urika neza juri ya Amerika.